ndabasuhuje abakunzi b'ikiganiro dusangira ijambo aho muri hose mudukurikira netsi ne Karekezi hano i Washington.
Dusangira ijambo.
Ikiganiro dusangira ijambo uyu munsi ku buryo bwihariye cyateguriwe ku biro by'Ijwi ry'Amerika i Nairobi muri Kenya. Turaha ijambo umunyamakuru wacu Eloge Wirikaneza ukorerayo. Eloge, mikro ni yawe.
Ndabashimiye Etienne Karekezi. Uyu munsi tujya kuganira ku bijanye n'agateka kazina muntu. Inteko y'uburenganzira bwa muntu ya ONU ikorera Geneva mu Suisse yemeje ku munsi wa gatanu itariki ya 28 y'ukwezi kwa cyenda umwaka wa 2018 ingingo yo kongera ikiringo mu gutohoza ibyaha by'ubwicanyi no guhonyanga agateka kazina muntu byakozwe mu Burundi kuva mu mwaka w'ihumbi 2015. Kuva mwaka 2016 gisata cha ONU kijerwa gataka kazina muntu cyaciye gishinga umugwi w'abahinga batatu batohoza kuvyaha byakozwe kuva mwaka 2015 mu Burundi. Uwo mugwi ntiwonge bukindi kiringo cy'umwaka ku nshuro ya gatatu. Ugizwe n'abahinga batatu bayobowe n'umugabo yitwa Dudu Diene akomoka mu gihugu cya Senegal. Abandi bahinga babiri bawugize n'abapfasoni gusa witwa Lucie Aswagbor aturuka mu gihugu cya Cameroon hamwe na Françoise Hampson ava mu gihugu cy'Ubwongereza. Bwana Diene yavuze ko anejerejwe n'ingingo y'inama nkuru ya ONU ijeje wateka kazina muntu agira ati mu gihe himirije amatora yo mwaka 2020 leta y'u Burundi itegerezwa kwiyemeza guhagarika atakirinze gusaba ihonyangwa ry'agateka kazina muntu mu gihugu. Iyo leta kandi nategerezwa gukurikirana abagirizwa ayo mabi n'abayakoze no gufasha abayakorewe ikongera igashoboza kwivuza ababikeneye muri bo. Ingingo yatumye uwo mugwi wongerwa ikindi kiringo cy'umwaka yari yatunganijwe yongera ishyikirizwa n'umuryango w'ibihugu bya Buraya. Yemejwe n'ibihugu 23 kuri 47 bigize igisata cya ONU kijejwe wateka kazina muntu. Ibihugu 7 byarayiyamirije mu gihe ibindi 17 ataco vyayivuze ko. Mu bihugu bya Afrika bigize ako kanama ka ONU u Rwanda nico gihugu cyonyene catoye ego. Ku itariki ya gatanu ukwezi kw'icenda 2018 uwo mugwi wari wasohoye icegeranyo wemeza ko ivyaha n'amabi vyerekeye guhohotera kiremwa muntu vyakomeje mu mwaka w'ihumbi 2017 n'ihumbi 2018 mu Burundi. Abatungwa gatoka nini n'uwo mugwi ni bamwe mu bagize inzego z'umutekano zikaba ari gisirikare, igipolisi n'iperereza hamwe rero n'urwaruka rw'umugambi uri ku butegetsi imbonerakure. Martin Ivyabandi umushikanganje w'agateka kazina muntu asanga ico cegeranyo n'ibindi vy'amashirahamwe mpuzamakungu asohora mu myaka itatu iheze bisa n'ivyahindutse ururirimbo. Yabwiye Ijwi ry'Amerika kuri telefone.
Ni raporo vy'ukuri uriko urayisoma, twarayirose, twarayisomye, turayisuzuma, dusanga ni raporo itandukanye n'izindi bigeze gukora. Ni raporo intumbero yayo ariyo kwerekana yuko abategetsi b'u Burundi bakora amabi menshi bakayakorera abenegihugu. Ni raporo rero tuyaje neza ari muri rwa rukurikirane rwo kwerekana yuko mu Burundi ata kintu kiriko kirahinduka, atakigenda agati akazi na muntu gahonyanga ku munsi ku munsi. Ariko ntibidutangaza kuko ni raporo yategetswe kugira u Burundi bwabe bwacafutse. Biratangaje rero ikagasuzuguro k'igikoroni biboneka yuko by'ukuri umunyafurika biboneka yuko umwirabure bamwe babona yuko yarakwiye kuba igikoresho atakintu kizima yarakwiye gukora. Kuvuga yuko zantwaza ngabo zikuru zikura abajenero aribo bagenda ku rubuga gukora mabi rimwe na rimwe no gusuzugura na cyane byumvikana yuko iyo raporo tuyifata nkuko twafashe izindi twaravuze ko biyabirimo twe tutiyabiriza kuko kenshi haba ari ibinyoma byinshi cyane. Twebwe rero tuvuga tuti ibwirizwa shingiro rirashira imbere ibyo kubahiriza agati y'akazi na muntu, si byo tuenda gutegekwa n'amashyirahamwe mpuzamakungu cyangwa imigwi y'amatohoza. N'ibyo abarundi biyemeje kuko bisanzwe rero ku mice y'abarundi nta gihugu na kimwe atabamwe ibibazo ibi na biriya birashobora kuba ingorane z'amazabayeho. Ariko niracyo gituma hari uburongozi kandi tugira imana y'uko uburongozi muri icyo gihugu ubundi uburongozi buba bwatowe. Abarundi bareke rero abenegihugu abarizo babe barica imanza imanza z'u Burundi biba bitagenze neza aba si iyo mibiza kubitubwira hamwe hage n'abaduteganya n'uko tukoresha amafaranga yacu. Turakuze tumaze imyaka 50 irenga twikukiye Burundi n'igihugu gifise kandi kitiza kugira ijambo mu makungu nije tuvuga ya raporo rero twaravuze kujya mu gice kigize dukorana kandi n'ubundi tuzokorana kuko icyo wari washyiriweho cyari cyo kwerekana yuko abayobozi b'igihugu bujyanwa muri amasentare mpuzamakungu tukarondera ibyo byaba byavuze tukabibura.
Ijo vya hali kamwe mwashira hamwe yigenga, korela kuiwazo vyo Burundi nga Fokode, lisanzo rifisi rugamba, rijiti liendoondeza, rukukuro ondela haba, nubazimanga na nababuli gwile ngero, yemeza kobe ikorugu kulikuwa mye, Pasifike ni nahazwe, ni wali rongo. Na wenyane ya gani liye kumurongo wa telefone, nibiro vya juja Amerika, vya Nairobi.
Mbega ivyo twerekana ni ibintu vyo mbega iyo tuvyerekanye abategetsi barabikorako mbega inyishu bafise nk'ufokode ikora maraporo yerekana abantu banyuruzwa n'ubutegetsi inyuma ntirasubira gutorwa irengero ryabo ikibazo si mbega urongo w'ifokode n'igiki mbega secretary general w'ifokode n'igiki ikibazo ni tuvuze ko Leopold Habarugira bamufashe tukerekana ivyo twarose twebwe bamucishije mbega ubutegetsi bwo banabwo hari ico biko barakora kugira ngo twereke aba nyurujeri wa Paul Habarugira iyo bamushize nico babakoresheje tuvuze ko hariho aba MSD batanu baherutse gufatirwa mu Ruvumera mu kwezi kwa gatatu guheze bava imuyira ko guhera ico gihe atanu narasubira gutora irengero ryabo ikibazo simbega ninda vuze ivyo ikibazo ni abanyagihugu b'Burundi bafatwa n'iperereza baca bajanwa he abo banyagihugu batanu bateza gukingirwa n'inzego z'u Burundi basizwe he ico nico kibazo ubu nta muntu akeneye kumenya ngo Pacifica ngo Fokode ngo arimwe bikingwa nta numwe ikibazo ni ninde ariko aravyishura ubutegetsi bwo bukora iki kugira ngo abakora ayo mabi bafatwe bahanwe n'ariko arakora ibyo bintu batogwe bagarukanwe mu miryango yabo ikibazo nyamukuru na mabi dushira habona y'ubutegetsi ategezwa kwishugwa ko bikaje habona ivyo bakoze cyangwa babikoze bagahanwa ntabwo giye ndi mu byo kugwanya ubutegetsi ivyo ndimwe no kugwanya ivyaha nukugwanya amafuti ibintu bikomeye bibi bikoregwa abanyagihugu b'u Burundi mu kuba hohotera mu gateka kabo nk'ibi byo kubanyuruza bakabugurengero byabo nuko mparanira kw'amategeko yubahirizwa mu gihugu igwizwa shingiro amasezerano y'Arusha n'ibindi bihambaye byose by'igihugu ibyo ndabiharanira haba hatwara abasende DFTD cyanke jo niyo hatwara abatavuganwa na sende DFTD zo biharanira kwakunda nyene ibyo ntawo bihuriye n'ibyo kugwanya ubutegetsi kusaba ko ivyo twemeranije byubahirizwa n'amategeko yubahirizwa ntawo bihuriye no kugwanya ubutegetsi kugwanya ubutegetsi ni hamwe uvuga uti ishaka kuja kubusubirira
mu byo mugwi w'abahinga babone bavuze kandi nuko umukuru w'igihugu bwiwe mu majambo ashikiriza abayoboke b'umugambwe wiwe CNDD-FDD harimo imvugo icanisha mwabarongoye ibi vyaguye nabi rwose umugwi w'igihugu wigenguje watakaza na muntu CNDH umukuru wawo Jean Baptiste baribonekeza n'abandi bakomiseri bakorana mbere basohoye itangazo ryo kwerekana ibyo banenga ico cegeranyo c'abahinga bawo nibigenga inyuma yaho kigiriye habona
umurwi CNDH urasubiye kwibutsa ko uyu mugwi w'amatohoza ku Burundi utishikiye ku ruburwa kugira ngo wirabire wo nyene ubwawo ibivugwa kujanye niho nyangwa ry'agataya kazi na muntu mu Burundi abantu amajana 9 uyu murwi uvuga ko wabajije nta wuzi umwidondoro wabo iyo bari nivyo bavuze ivyo bigatuma umuntu yibaza niba amakuru namamuko ivyo abo bantu bavugwa bashikirije ari ivyukuri vyongeye igitigiri c'impunzi uyu murwi uvuga nticisunga ibitigiri vy'abarundi bagiye barahunguka kuva mu mwaka w'2017 barenga ku 120,000 umurwi CNDH usanga ico cegeranyo gishikuza gifatiye ku makuru atariyo gihengamye kandi kigarukana ibibazo vyataye igihe kigatako kigasigura nabi uko ibintu bimeze mu gihugu ivyo rero bikerekana ko intumbero y'uwo murwi ari yo gucanishamo ku nguvu abarundi ugasubiza ibuti imaze gutera imbere cigeranyo cy'uwo murwi rero tukabona ko kije gusubiza inyuma ivyari bimaze gutera imbere kuva mu mwaka w'2015 kikaba mbere gishobora no kuba cyotuma abantu badadaza kurusha canke bagacika intagondwa aho kumvikana n'abandi umurwi CNDH ubona ko ari gitutsi ku barundi bose nari giye basanzwe bafise uburenganzira bwo kwitorera indongozi kuba uyo murwi w'amatohoza warubahutse kwifatira mu gahanga umukuru w'igihugu cy'u Burundi mu kumwagiriza atafatiro ko yigishije urwanko mu majambo ashikiriza igihugu icese ko mu bihe abari ko arigisha abanywanyi akaranga mutima ku mugambwe aturukamwe tukibaza ko ivyo vyoba vyavuye kudatahura ururimi rw'ikirundi no kwizera abasiguzi bahengamye n'abahanuzi b'ikinyoma
ariko aho bari bonekeza geza kwiyamiriza iyo raporo ni umunye politike atavuga rumwe n'ubutegetsi Jeremie Minan ashitsa mu gushima ingingo yafashwe n'inama nkuru ya ONU ijerwa tayakazi na muntu kuwa gatanu heze yo kongera ikiringo umugwi wabo bahinga
ingingo akanama kajejwe kubaheza gateka kazi na muntu kishiramwe muzamakungu ni gaheje gufata yo kongera ikiringo wa mugwe wo gutohoza ibyaha biko birakorerwa mu Burundi n'ababikora ningingo twakiranye igishika kandi twashimye cyane kuko twari tunamaze iminsi tubisaba tuvuga ko ibyaha uwo mugore washizweho ngo utohoze n'ubu bikibandanya ko kandi n'ababikora kuva mu 2015 atabutungane n'abumwe buri kubora bakurikirana kuko ubutungane ngo bakurikiranye bukontora ubutwagwa butegekwa nabo nyene bakora ibyo byaha bisigura rero yuko twari twifuza cyane tunezerejwe no kubona umugwi wongegwa ikiringo kugira ngo ubandanye utohoza aya mabi yose utohoza bariko barabikora abaje ku rutonde ruzwi n'ishyirahamwe mpuzamakungu n'isi irumenye hanyuma rero kugira ngo ejo canke hirya y'ejo ubutungane bw'u Burundi nibutashobora gusubizwa iteka ngo bubikurikirane ibyo byaha ababikoze bashigwe imbere y'ubutungane bidashobose gutyo hazobeho isi harimoza makungu mpana vyaha isanzwe irikiranagira amatohoza kuvyaha biko birakorerwa mu Burundi kuva mu 2015 iheze rero ibikurikirana rero muri rusangi ningingo twashimye cyane kandi dushigikiye twarwanifuje ariko ico twaneguye kibabaje kandi no kubona ko leta ihari mu gihugu cy'u Burundi ariyo yonyene yigwira semerera ko hariho abantu bahunze yirigwira semerera kwirondera ubutungane iyo nyene leta igaca yanka ko umugwi utohoza ayo mabi yabereye mu Burundi kuva mu 2015 kandi akibandanya ko atohozwa narijya iyo leta nyine ivuga yuko ayo mabi menshi yakozwe n'abatavuga rumwe na leta kandi turazi neza yuko uwo mugwi ntugiyeho mutohoze ibyaha bikogwa na leta yonyine ugiye kugira ngo utohoze amabi yose bataravye abayakora baba abatavuga rumwe na leta canke iyo leta nyene ariko biragaragara neza yuko iyo leta idashaka amatohoza yukuri idashaka uwo mugwi kubera izi yuko ayo mabi yose ariyo yategeka yuko abarongoye igihugu no munsi aribo bashingiye intahe ico kibi aribo bahagarariye ivyo vyaha aribo babitegeka bakongera bagateka ubutungane bw'u Burundi korera uwo mugwi wongegwa ikiringo ni neza ku Burundi ni neza ku Barundi ni neza ku butungane
uko Minani yoshimagiza uwo mugwi kose yongera yagiriza leta y'u Burundi n'abayigize gukora amabi icegera ca mbere c'umukuru w'igihugu Gaston Sindimwo asigura ko bitabuza na gato inzego zitorewe n'abanyagihugu kubandanya imirimo no kwitegurira amatora yo mwaka w'2020 yabisigurijwe ijwi ry'Amerika mu kiganiro cihariye
amaso y'ibikere ntabuza bavoma kuvoma uravyumva uwe kuvuga be nivyo no kutagira ifatiro kuko n'ubushaka gusubiza inyuma twebwe rero ubu bazovuga twitwandanye twebwe bongera ikintu batabongera ikintu n'ubwa minisi twe twabahaye ikiringo ivyabo ntibituraba kandi kuva mu 2015 bamye badutega imite guko nyene twitegura badutega tutegura badutega dutegura nibamenye yuko tutegeza kuja amatora rusangi amatora ya demokrasi nkuko abarundi bavyifuza nkuko kwa gasore yavyifuriza abarundi we ntawo tuzi turawumva ntawo tuzi nitwagiye inama nidukorana nawo bazokora ivyabo hanyuma twe dukorere abarundi mbere imushya muza makungu yoni nikuvuga iki twe turi mushya muza makungu woni twe twarawushizeho tumishamo muzamo kongoni tunayo twawushize umvu ari umuganga umugwindo tugenga ubwa mbere kugira ngo ureke uyu muntu kuza mu gihugu nuko ubwa mbere abashaka ko mukorana neza nuko abashaka kumenya ukuri igihe ushaka kutamenya ukuri ugashaka ukuri kwawe ko ariko kuba ukuri urakugumana rero
ibyo rikiye gatya kazi na muntu ni ibintu byo guhozako kwisi yose
nizovuga ngo mu Burundi ngo nta muntu azogirwa nabi nta muntu azofungwa nta muntu azokwiba nta muntu azokwica ivyo twoba turi ko turahuguza kamwe tukubwiye barundi ti tugiye guhagarika ibintu byose byibigiye ika nacho gituma dushiraho ubutungane inzego z'ubutungane zo guhana kugira ngo zihashe inkozi bibi ivyo rero ku isi yose byamabiriho mugabo muri rusangi uno munsi leta iri yubaheje gatya kazi na muntu muri byose mukuru igihugu ntasiba kubivuga abari muri leta ntibasiba kubivuga uno munsi yabo bavuga nababuza icyo bavuga mugabo bakavuga bakatwagiriza ibyo bicanye bindi nibaza koma uhoro kurikira manama uko byari mu 2015 ubu mbere aho inamashi inama y'umwe bwa bumwe muzamakungu ishivuga yuko mu Burundi atakiza cy'umutekano kiriho numva imigendanire itameze gute twebwe iyo migendanire ntituyisaba yuko kugira ngo batugire iki cyangwa batugire iki tugire imigendanire kugira ngo twubahane hanyuma ibyo Burundi bwemerera amategeko bironke ntitugira rero imigendanire kugira ngo batugire tuzobafasha iki kwa mu wiki cyangwa n'ikindi
mugabo Pacifique ni nahazwe arongoye ishira hamwe Focode abona ko abategetsi bari bakwiye guhindura imvugo na cyane cyane mu gihe hasohotse ivyegeranyo n'amatohoza yerekana mabi akorwa na bamwe muri bo
ayo majambo arashaje amaze igihe kirekire cyane bayavuga imyaka iraheze uko hasohotse raporo ku Burundi uko havuzwe ikintu cyose kitameze neza cyakozwe n'ubutegetsi n'ubutegetsa aho kwishura amafuti abari kwarerekanwa aho kuza kwishura kubyo babiko biravugwa imisi yose barondera kujya gutuka ubutanzwe ubutumwa n'ubyerekanye yaba amashyirahamwe mu Burundi yaba amashyirahamwe mpuzamakungu nta kindi bakora aho kwishura kubyo bateza kwishura ko nk'abategetsi bakoriho wacu gutuka ubayerekanye ibitameze neza mu Burundi ibyo rero turabimenyereye gose ku buryo ngira atabitanagikeneye ko umuntu yirigwa aradisigura ko
iki kibazo cha raporo ya ONU gato yakazi na muntu mu Burundi cyagarutswe ko na benshi François Xavier Ndaruzaniye arongo ishira hamwe rihani gato yakazi na muntu bize ntiwihebure we asanga abahinga ba ONU bakoresha indenza rugero mu byo bashikiriza mu itangazo yasohoye ku igenekerezo rya 2025 ukwezi kw'icyenda uyu mwaka asaba mbere leta y'u Burundi kwisokora mu nama ya ONU ijejwe ataya kazi na muntu
twiheje ya raporo ya ANB yo mu mwaka wa 2016 yasohowe ku Burundi yerekana ko Burundi ari ibagiro ry'abantu ariko bizwi neza ko abahinga batatu bayikoze Christophe Maya na Pablo batigeze berekana ivyemezo bikagaragara ko ijya raporo yashaka ko Burundi busubira gutegwa n'intego mva makungu dufatiye gukunta amashira hamwe mwamwe yisutse mu byo kugwanya inzego zatowe n'abene gihugu agahonyanga gateka kazi na muntu mu mwaka wa 2015 agahamagarira urwaruka mwibarabara baruhaye ibiyarura mutwe akifadikanya n'abagombye gutembagaza ubutegetsi kwa 13 rusamu mwaka wa 2015 amashira hamwe asanzwe yarafuswe mu Burundi n'ubushikangano bw'intwaro yo hagati mu gihugu busanzwe aribwo bwemerera ayo mashira hamwe dufatiye ukuntu ayo mashira hamwe afadikanije na yandi mpuzamakungu nka Human Rights Watch Amnesty International International Crisis Group FIDH Defenders Reporters Africa Frontier abandanya akora mu nkovu abarundi n'ibisebe byabo bitari bwakire neza mu gusohora amaraporo afite intumbero za politiki ayo maraporo akaba ariyo aca ashikirizwa n'abiyita abahinga bakanama kazi na muntu ka ONU ayo maraporo akaba ariyo ashafatirwa ko mu gufatira ibihano u Burundi dufatiye ku kuntu bumwe bwa Burayi inyo European cyane cyane Belgique n'ubufaransa batigera batahasi umugambi mubi wo guhamba u Burundi mu gusabira ibihano Burundi no mu kugumiza u Burundi mu bihano by'ubutunzi sanctions economique ariko ako kanama kagateka kazi na muntu ka ONU ntikigere gafata umwanya ngo kige ico kibazo nako karenganyo kugira ngo gafatire ibihano ivyo bihugu bibandanya bihungabanya agateka kazi na muntu ku Burundi ishira hamwe agateka kazi na muntu izere ntiwihebure risavye leta y'u Burundi kuva muri aho kanama kagateka kazi na muntu ka ONU atayindi ntumbero gafise kiretse kubandanya gahonyanga ubwigenge no kwikukira kw'igihugu cacu c'u Burundi
Ito cifuzo ndaruzani ya gisangiye nandi mashira hamwe atari make akorera ku butaka bw'u Burundi mbere ku munsi wa gatandatu w'indwi heze yahamagaje imyiyerekano mu gihugu cyose kumugwa mukuru Bujumbura itangazo ryayo ridatandukanye na gato n'iyahizere ntiwihebure ryasomwe na Jiha Hakizimana arongoye ishyirahamwe rigwanya ikimenyane na kamwana wa mama Foricon F
Musabye leta y'u Burundi ko Yehova mu kanama gakuru kajeje gatakazina muntu muri ONU dusabye kandi leta y'u Burundi gufuta ayandi mashyirahamwe yose yiyita yigenga ashyigikira agakorana n'abashatse gutembagaza ubutegetsi mu Burundi kuwa 13 Rusama 2015 nk'uko yamaze gufutwa yakora
eka na Venuste Muyabaga arongo ishyirahamwe Berintahe asanga u Burundi yatacho bubuza kwisokora muri ako
Sige aho duhagaze na hanyene yuko mu gihe inama nk'iya itegeza kubahiriza gufata ibihugu ku rugero rumwe ariko ugasanga siko biri nibaza ko igihugu kiyasuka uburenganzira kuko ugutenyeya kwirotira kuvayo hanyuma bagasubira umunsi babonye ko bakora atawanje wangura bakora bumvikana bakora bumvigwa kuko igihugu batagihaye ijambo mu bishobora kuvuga nibadafata akamaro kanini yaho kugumayo kuko umuntu ajya mu ishyirahamwe cyangwa igihugu ajya mu ishyirahamwe kugira gifuremwo inyungu cyangwa gifure icigwa cyangwa gikore n'abandi neza
umukuru wa CNDH nawe yibutsa ko abahinga ba ONU biyobagije ukuri kwinshi
umurwi w'amatohoza ku Burundi urarenza uruho rw'amazi kubimaze gutera imbere mu gihugu kandi bigaragara haba muri politiki mu by'umutekano no mu by'agateka kazi na muntu uwo murwi kandi ukemeza ko atashira hamwe na rimwe canke ikinyamakuru na kimwe vyigenga bikorera mu Burundi mu bisanzwe umurwi w'abahinga benawo wategerezwa kwirinda gutyoza ku rugero nk'urwo ingene ihanga ryitungaye ukirinda kandi gukorera gusa ku majambo y'amaremano avugwa n'abantu ivyo vyofasha bene iyo mirwi kugira ububasha n'ubwizigigwa umugise ni DH ubona kandi ko ingendo ubwo matoza ku Burundi wafashe yo kwirengagiza canke gufata minenerwe amabi akorwa n'imigwi itwaje ibirwanisho nk'ubwicanyi bw'inzira karengane bwabereye ku ruhagarika muri komine Buganda intara ya Cibitoke bisa no gutanga imihoho ku byo bajejwe kandi bikerekana ko uyo murwi uhengamye biraboneka ko umugwi w'amatohoza ku Burundi udafise amakuru y'imvaho ku gihugu ari nacyo gituma utanga ivyumviro ku bibazo vyaheze nk'ico gushyiraho urwego kwa leta rujeje gutegura ivyegeranyo vyivyaranguwe mu gukurikirana ishyirwa mu ngiro ry'amasezerano mpuzamakungu ubwo rwego nago rukaba ruhari kuva mu mwaka wa 2015 mu gwiseni DH ukaba kandi uboneyeho akaryo ko gushimangira akamo abarongozi b'igihugu bateye abanyepolitiki n'abarundi bose bari mu buhungiro kugira ngo batahe mu gihugu c'amavukiro bafashe kugiteza imbere no kwitegurira amatora yo mu 2020
Frederic bamvuga inyumvira yigeze kubicegera c'umukuru w'igihugu c'u Burundi nabamenyesha ko ingorane zose ziri mu gihugu zitegerezwa gutorerwa umuti mu nzira imwe rudende ibiganiro bidakumira kandi bigamije neza y'igihugu cyose atari y'abantu bamwe bamwe ku giti cyabo nawe yavyiganije ujya Amerika kuri telefone
ibibazo by'igihugu biracuzuye bijanye ubwa mbereho na mandigira gatatu no kuvuga aba bantu benshi bahunze aba bantu benshi bapfunzwe abazize ubusa bagaye bakicwa abirirwa barahagarikwa bicwa ibibazo byinshi bijanye n'ibi byingene hoba umwuka mwiza urongora amatora maze ibigwanisho bikava mu gihugu rujyagwa rwo imbonera kure rukaka ibigwanisho hanyuma maze ayo matora akumvikanwa ko hakaboneka itegeko rigenga ayo matora agashigaho seni bumvikanye ko ariko urabona ko uyu munsi seni yamaze gucokeraho ibitigenero biriko birategurwa muri ayo mayira mugabe bizovamwo singoma ngo zizobinyishu ku bibazo by'ukuri abarundi bafise zirashobora kubinyishu z'imiryango y'abantu hakuba inyishu z'igihugu
umukuru w'ishyirahamwe ONU Europe Burundi Jangwa Gilbert Beko na wabona kugira ngo abahinga ba ONU bashobore gusohora amatohoza adahengamye urongoye igisata cy'agateka kazina muntu muri ONU yarakwiye kwishikira ku butaka bw'u Burundi kwirabira ukuri kuhari uku niko yabisigurijwe rya Amerika
ibiro rero kuko amasezerano yarahari ategezwe gusubirwamo kugira ngo babandanye gukora bafite amasezerano bumvikanye mashasha onelope Burundi rero yari yasabye yu byiyumviro byayo cyingene ibintu byogenda neza nuko umukuru w'igisata cy'agateka kazina muntu ku isi Madame Michelle Bachelet yuko yogendera Burundi akishikira ku rubuga akavugana n'abategetsi b'igihugu bakamutembereza igihugu cyose bagasinyiranira ayo masezerano mashasha baba bumvikanye ingene bazobandanya bakorana hanyuma biro yaoni iri ngaha mu Burundi izo kitangura gukora niyo ikenewe yuko iyo biro yaoni iva mu Burundi kugira ngo ibyegeranyo by'ibinyoma ntibisubire kubaho twebwe dusaba yuko leta y'u Burundi imutumire yishikire ngaha mu Burundi ibyo boyaga bari ngaha sivyo bovugana bari Geneve
ugushira hamwe n'umugwe igihugu ujejwe agateka kazina muntu uragushigikiye
kuri leta y'u Burundi ubwa mbere kubandanya umuco wo kugurukira bose kubibazo by'agateka kazina muntu gutsimbataza umuco w'ibiganiro ariko ikagumiza kumuzirikanya ivyifuzo vy'abarundi mu bijanye n'amahoro umutekano n'iterambere bwa kabiri gushira mu ngiro ivy'igihugu ciyemeje ubuheruka muri wa mwihwezo w'ibihugu vyo kwisi yose mu by'agateka kazina muntu tukifuza ko leta y'u Burundi yo kwitwararika kurusha ibijanye n'ubutunzi n'imibano bwa gatatu kubandanya inyigisho zo gukunda igihugu no gukurikirana abanyagihugu mu ntumbero yo gutsimbataza umuco wo kubana mu mahoro mu ntwaro rusangi ku nzego zijeje ubutungane mu gisende hash usaba kubandanya igikorwa cyo korosha ubuzima mu mabohero y'igihugu mu gutezurira abantu bose bakurikiranwa ku vyaha bito bito usaba kandi gushira imbere ingingo zategekanijwe zifasha ubutungane gukurikirana abagirizwa ivyaha bidegemvya na cane cane urwaruka kwanye politiki sende hash ihanuye kubandanya bakorera hamwe baje inama n'ingingo mu ntumbero yo kurondera inyishu z'ibazo bihanze igihugu haba muri politiki mu butunzi canke mu mibano kumakungu mu gusende hash usavye bwa mbere guhagarika vuba ibikorwa by'umugwa amatohoza ku Burundi kandi ntaha gaciro ivyo bashikirije ku Burundi kuko vyinshi atari ivyo kandi bitubaka bwa kabiri gushigikira imigambi y'u Burundi kubijanye no gutsimbataza amahoro n'umutekano kubana neza no kwiteza imbere bwa gatatu gufasha gutahukana impunzi zose z'abarundi zivyipfuza kandi ishyirahamwe HCR rikegeranya rikatako rigatangaza ibiharuro vy'abatahuka bwa nyuma guhimiriza kugira ingingo zafatiwe Burundi zo guhagarika gufashanya ziveho kandi agasuzuma ahagejeje gushira mu ngiro iby'ibihugu bitunze vyiyemeje i Monterey mu bijanye no gufashanya
imigenderanire ya leta y'u Burundi n'igisata cyabo ni kijejwa cy'akazina muntu yatanguye gutosekara mu mwaka w'2016 aba bahinga batatu ba ONU bavuga ko mu Burundi habaye ibyaha by'agahomera bunwa n'ivyo mu ntambara kandi kw'inzego z'igihugu zabigizemo uruhara uwo mwaka nyene mu kwezi kw'icumi leta yacihagarika imigenderanire n'ico gisata abo bahinga mu byo basaba harimo ko sentare mpuzamakungu mpanavyaha yira HCPI yotohoza kuri bene ivyo vyaha mu nyuma yahavuye ivuga ko yuguruye amatohoza ivyatumye mu mwaka uheze Uburundi bwisokora mu masezerano y'i Roma agenga iyo sentare Burundi kikaba inacho gihugu cha mbere kwisi kimaze gufata iyo ngingo kuva mwaka w'2015 hadutse njyana za politike mu Burundi haramaze gufatwa ingingo zitari nke haba ku rwego rw'umwe bwa Afrika canke rwa ONU nko kurungika inteko zitiriwe amaprobu zocungera abanyagihugu hamwe n'umugwi w'abapolisi woza kuraba uko ibijanye n'agataka kazina muntu byifashe mu gihugu izo zose zabaye imfagusa
turamushimiye Eloge Wirikaneza umunyamakuru rya Amerika ukorera ku biro by'i Nairobi muri Kenya nshuti mwatwumvise mwese namwe twongiye kubashimira kandi tubatumira kwitabira gahunda zacu buri munsi hano i Washington mwari kumwe nanjye Etienne Karekezi mwese kandi mukomeze kugira ibihe byiza
dusangira ijambo
Dusangire ijambo.
Dusangire ijambo.